Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika vidi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mutukurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Abadukurikira kuri internet mujya kuri www.radio.voa.com. Muri uyu mwanya muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze mu makuru n'ibiganiro bya radio yanyu. Afurika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo Abanyarwanda n'Abarundi.
Uruhande rw'igihugu cy'u Burundi hasi twamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo, birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba z'ukuri aha Abarundi bagirijwe, nimba ari cyo, hanyuma kugira ngo abarundiyerwa bazafate ingingo.
Ubu ni Madame Sonia Niyubahwe, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi. Nyuma y'umwaka Perezida Evariste Ndayishimiye habaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ishyaka rye CNDD-FDD rirashima ibyo leta ye imaze kugeraho, nubwo batavuga rumwe nayo nk'ishyaka CNL bavuga ko bakumirwa. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu Busuwisi, urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka 20 umugabo witwa Ariel Kosia ukomoka muri Liberia, rwamuhamije ibyaha by'intambara. Thomas Kamirindi aduhi inkuru.
Kosia afite imyaka 46 y'amavuko, yari umwe mu bakomanda bo hejuru mu mutwe w'inyeshyamba witwaga urimo United Liberation Movement of Liberia for Democracy, warwanyaga leta ya President Charles Taylor kuva mu 1989 kugera mu 1996. Yaburanye ahakana ibyaha yaregwaga, avuga ko icyo gihe urimo yamushyize mu kinyeshyamba cyayo akiri umwana. Urukiko rwo rwatangaje ko rutabona impamvu nyoroshya cyaha n'imwe. Uretse ibyaha by'intambara birimo kwica inzira karengane z'abasivili, rwamuhamije n'ibyo gufata abagore ku ngufu nk'intwaro y'intambara, n'ibyo kurya inyama z'abantu. Igihano cyo gufungwa imyaka 20 nicyo kiri hejuru y'ibindi cyemewe n'itegeko. Kizakurwamo imyaka 6 amaze mu gifungo cy'agateganyo. Kosia yatawe muri yombi mu 2014 mu Busuwisi, aho yaratuye ku buryo buhoraho bwemewe n'amategeko guhera mu 1999. Yaburanishijwe inkiko zisunze itegeko ryo mu 2011 rizemerera guca imanza ku byaha biremereye byakorewe ahariho hose ku isi. Kosia abaye umunyaliberiya wa mbere na mbere uburanishijwe kandi uhamwe n'ibyaha by'intambara byo mu gihugu cye. Wari perezida wa Liberia Charles Taylor we yakatiwe gufungwa mu 2012 kubera ibyaha by'intambara byo mu gihugu cy'abaturanyi cya Sierra Leone.
Inama rusange y'umuryango w'abibumbye imaze gutorera Antonio Guterres manda ya kabiri ari nayo ya nyuma y'imyaka 5. Inkuru tubaza Thomas Kamirindi.
Bambasaderi b'ibihugu byose bigize Loni uko ari 193 bahaye amajwi yabo umunyamabanga mukuru nta n'umuvuyemo n'amashyi, ibyo bita acclamation mu rurimi rw'Igifaransa. Mbere y'itora gato, perezida w'inteko ishinzwe umutekano ku isi, ambasaderi wa Estonia muri Loni Sven Jurgensson yabanje gusoma umwanzuro iyi nteko yakoze, nawo wemejwe n'abayigize bose uko ari 15 usabira Guterres manda ya kabiri. Antonio Guterres niwe wari kandida wenyine. Akimara gutorwa yahise arahira maze avuga n'ijambo asaba abagize umuryango w'abibumbye gukora ibishoboka byose kugira ngo bakemure ibibazo by'amacakubiri n'umubano urwaye hagati y'ibihugu bikomeye. Yatorewe bwa mbere kuba umunyamabanga mukuru wa Loni mu kwezi kwa 10/2016, ariko yatangiye iyi manda arangije ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2017 asimbuye umunyakoreya y'Epfo Ban Ki-moon. Mbere yaho yari umuyobozi mukuru wa HCR imyaka 10 kuva mu 2005 kugera mu 2015. Yabaye kandi minisitiri w'intebe w'igihugu cye Portugal imyaka 6 kuva mu kwa 10/1995 kugera mu kwa 4/2002.
Afrika iri inyuma cyane mu birebana no gukingira COVID-19. abaturage bayo bamaze gukingirwa ntibagera kuri 0.8%. Nibyo Fidel Niyongabo atubwira.
Abategetsi bajejwe magara y'abantu batangaza ko ivyo bitigira ivyiyongeye ibice birenga 20% mu bihugu bitari bike vyo muri Afrika mu gihe intambwe mu gikorwa cyo gucandaga abanyafrika kiriko kirikwega. Umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe magara y'abantu ku isi OMS mu karere ka Afrika, Matsidiso Moeti, avuga ko akarere ka Afrika kagera muri iki gihe n'inshuro ya gatatu yiritigira vyinshi cyane vy'abantu bandura umugera wa COVID-19. Avuga ko ikiza cya COVID-19 gishobora gusubira kwandukira abantu benshi cyane mu mwanya mutoyi nkuko biheruka kwibonekeza mu gihugu cy'Ubuhindi n'ahandi. Moeti avuga ko ibitigira ibishasha vy'abantu bandura umugera wa COVID-19 ziyongeye hafi y'ibice 30% mu ndwi irangiye, mu gihe abahitanywe n'uwo mugera biyongeye ibice 15% mu bihugu bitanu vyo muri Afrika. Ivyo navyo ni Afrika y'Epfo, Tunisia, Zambia, Uganda na Namibia. Umuyobozi w'urwego rujejwe kugwanya no kwirinda indwara muri Afrika, CDC John Nkengasong, yabwiye abamenyeshamakuru ku munsi wa kane ko igikorwa cyo gucandaga abanyagihugu muri Afrika kiriko kigenda buhoro buhoro muri rusangi, mu gihe ibitigiri by'abandi mu mugera wa COVID-19 biriko vyiyongera cyane mu buryo bwihuta mu bihugu bitari bike. Ibihugu bine byo muri Afrika ntibiratangura gucandaga abanyagihugu bavyo. Yamarishyirahamwe OMS rivuga ko igihugu cya Tanzania gifise imigambi yo kuja mu mugambi wa COVAX ujejwe kuronsa incandago ibihugu bikenye kurusha ibindi vyo ku isi.
Umuryango w'Abibumbye uratangaza ko icyorezo cya COVID-19 kitabujije abantu guta ibyabo biturutse ku mpamvu zitandukanye. Umubare w'impunzi wikubye kabiri ugereranije no mu myaka 10 ishize. Inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi.
Mu mwaka ushize w'ibihumbi 2020, abantu miliyoni 82 hafi n'igice bari impunzi mu mahanga n'imbere mu bihugu byabo kubera intambara, gutotezwa, ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu n'imihindukire y'ibihe. HCR itangaza ko byari bibaye umwaka wa 9 wikurikiranyije umubare w'impunzi uhora wiyongera. Kuri Filippo Grandi, umuyobozi mukuru wa HCR, biratangaje ukuntu ubuzima bwose n'ubukungu byahagaze ku isi yose kubera icyorezo cya COVID, nyamara impamvu zitera abantu guhunga zo zigakomeza: intambara, urugomo, ivangura n'itoteza. By'umwihariko muri Afrika, atanga ingero z'intambara zo muri Tigreya, Mozambique no mu karere ka Sahel, nizo zateye impunzi nyinshi mu 2020. Izindi ngero ni Siriya, Yemen, Afghanistani, Palestina na Venezuela. Mu bihugu bicumbikiye impunzi nyinshi, icya mbere ni Turikiya, yakiriye hafi miliyoni 4 baturuka cyane cyane muri Siriya. Icya kabiri ni Colombia, icumbikiye ahanini abahunga Venezuela. Pakistani yakira abahunga Afghanistani iza ku mwanya wa gatatu. HCR ivuga ko muri iki gihe umuntu umwe ku ijana by'abatuye isi yose yataye ibye byose arahunga kugira ngo akize amagara ye. 42% muri bo ni abana batarageza ku myaka 18 y'amavuko. Naho hagati y'umwaka w'2018 n'uw'2020, impinja zigera kuri miliyoni 1 zavukiye mu buhungiro.
Barakoze bagenzi bacu Fidel Niyongabo na Thomas Kamirindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Bijyana noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwashoje ibikorwa bwari bumazemo iminsi 3 byo gusabira abaregwa bose ibihano. Ni mu rubanza rwa Rusesabagina nabo baregwa hamwe. Mu bihano byasabwe harimo n'igifungo cya burundu. Uwasabiwe imyaka mike yasabiwe kuzafungwa imyaka 15. Inkuru turaza mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda, Asumta Kaboyi.
Kuri wa gatanu urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka twasubukuye urubanza rwitiriwe Paul Rusesabagina na bagenzi be 20 baribwa ibyaha birimo iterabwoba ryakorewe ku butaka bw'u Rwanda bigakorwa n'umutwe wa FLN ushamikiye ku mpuzamashyaka ya MLCD iyobowe na Paul Rusesabagina. Iburanisha ryo kuri wa gatanu risojwe abaregwa bose uko ari 21 basabiwe ibihano n'ubushinjacyaha. Abasirikare babiri bari bafite ipeti rya generali Nsanzubukire Felicien alias Irakiza Freddy na Munyaneza Anastase alias generali major Rukundo Jobu Kuramba bombi bashinjwa ibyaha bibiri barimo icyo kwinjira mu mutwe wundi w'ingabo zitemewe no kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Nubwo abo basirikare baburanye basaba ko badakwiye kukurikiranwa n'ubutabera bashingiwe ku masezerano ya Rusaka yo mu 1999 yavugaga ko abarwanyi b'imitwe y'iterabwoba biri mu burasirazuba bwa Congo bashobora kudakurikiranwa n'inkiko zo mu bihugu bakomokamo igihe baramuka bemeye gushyira intwaro hasi. Basabaga ko aho gufungwa barekurwa bakajya mu ngando bagasubizwa mu buzima busanzwe nk'uko byagendekeye bagenzi babo batashye mbere. Ubushinjacyaha bwavuze ko uko kwiregura kwabo nta shingiro gufite kuko amasezerano ya Rusaka atigeze avuga ko abakoze ibindi byaha batazabikurikiranwaho. Bwavuze ko kuba Nsanzubukire ndetse na mugenzi we Munyaneza ko bataratashye ku bushake bwabo bigaragaza ko nta mugambi wo kubahiriza ibikubiye muri ayo masezerano, bityo bombi basabirwa igifungo cy'imyaka 20. Igifungo cy'imyaka 20 kandi cyasabiwe Ndagijimana Jean Chrétien, umuhungu wa Wilson Irategeka wayoboraga umutwe wa CNLD. Uyu Ndagijimana we aregwa ibyaha bibiri, ibyo kujya mu mutwe w'ingabo utemewe ndetse no kujya mu mutwe w'iterabwoba. Ubwo yireguraga yemeye ibyaha aregwa, gusa asobanura ko yabishyizwemo ku gahato k'umubyeyi we General Wilson Irategeka. Ubushinjacyaha busanga impamvu itamubeye impamvu nyoroshya cyaha kuko ibyo Ndagijimana Jean Chrétien yasobanuye atigeze abigaragariza ibimenyetso. Umugore umwe rukumbi uregwa muri iyi dosiye Mukandoti Angelina aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza abana b'abakobwa kwinjira mu mutwe wa MLCD FLN, nawe akaba yasabiye gufungwa imyaka 20. Uyu mugore wahoze ari umugenzuzi w'amashuri mu karere ka Nyarugenge yari yarahamijwe icyaha cya jenoside n'urukiko gacaca rwa Rugengero mu katire igifungo cya Burundu. Mu bari gukora 21 basabiye ibihano n'ubushinjacyaha biri hagati y'igifungo cya Burundu, igihano gito cyabaye nicyo gufunga imyaka 15. Mu bahawe ibihano biruta ibindi harimo Rusesabagina Paul ufatwa nk'uyobora iri tsinda ry'abaregwa na Colonel Marc Nizeyimana nibo bonyine basabiye igihano cyo gufungwa ubuzima bwabo bwose. Urubanza ruzasubukurwa mu cyumweru gitaha, abaregwa n'abunganizi babo bavuga ku bihano basabiwe. Iki cyiciro n'igisozwa hazaba hasigaye umwanya w'urukiko bwo kuzasoma imyanzuro y'urubanza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Afrika y'Epfo yirukanye abadiplomate b'abanyamahanga 17 barimo n'Abarundi. Mugenzi wacu Diane Nahazwe mu kanya kashize yavuganye n'umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi, Sonia Niyubahwe.
Ayo makuru tuba twaraye rose mu bushikiranganji buje tugendera n'ibi bundi makungu no gufashanya mu iterambere, ariko ntitwashoboka twemeza ko amakuru ariyo cyangwa atariyo mu gihe tutarakora amatohoza ku ruhande rw'ubushikiranganji ku bigendanye n'ibi makungu.
Iyo muvuze ngo makuru mwarayaronse ariko nimwoshoka mwemeza mwayaronse biciye mu yahe nzira, mu nzira ya diplomasi, mu nzira yahe?
Na makuru ariko aravugwa ahantu hose baramaze no kuyakira kuko ingingo imaze gufatwa n'igihugu kindi, igihugu kiba cyegenga ntidushobora kuyisubira ko turubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyo no kwita sinjira ndetse z'amasoteyi turayubahiriza. Donc ubu twarayironse ariko bataragira amatohoza, turabanza tukayakira bwa mbere na mbere iyo ngingo, hanyuma tukayishyira mu ngiro, hanyuma izokurikira bizoba iby'amatohoza. Mugabo nitwavuga bafite kuri mwe nayo tuzi twarayimenye kandi twarayakiriye.
Mwayimenye bivuye muri Afrika y'Epfo mu buryo ibyo kumenyeshwa ayo makuru nyene bicamwo?
Mu bisanzwe igihugu n'ikindi birashyitse uko bivugana bigahabwa abiraba byose.
Ni ukuvuga ko Afrika y'Epfo yarabamenyesheje ayo makuru mu yandi majambo?
Yego cyane, amakuru twarayarotse. Navuga nti uretse ko bari kubana nayo mvuga no ku maradiyo atandukanye no mu bushikiranganji biciye mu buryo byategerezwa gufasha nyene mu buryo navuga nti officiel, niko nabwita amakuru twarashatse kumenyesha.
Hanyuma aba abarundi ni bangahe babamenyesheje ko bagirwa n'ico cyako mvuga ko bariko ratohoza no kuvuga ko bakimutaravyemeza neze ko baba barabikoze canke batabikoze ariko Afrika y'Epfo yarabamenyesheje ariko aba Afrika y'Epfo yabamenyesheje ko izo basubiza bangana gute ga Madame Sonia
ushike ubu nta gitigiri cumi ariko twovuga tawo barundi birukanye turaharonka ico kituma tuvuga tuti ngo tubangira gatoya kadumwanya ushobora kugira amatohoza by'ukuri ariko twaronka n'igitigiri yacu
ni ukuvuga ko Afurika y'Epfo yababwiye muri rusange ko ariho abarundi bakora muri ambasade y'u Burundi hariya igiye kubarungikira ariko ntiyigera ivuga igitigiri cyabo
yego cyane amakuru twayarutse muri rusange hamwe n'abandi bose kuko n'abandi babimenyeshejwe
hanyuma bakavuga ko abo bakozi ba ambasade bashobora kuzoshika mu gihugu cy'u Burundi ryari hari abamaze gutahuka ariko ku butaka bw'u Burundi harabaratahuka bataratahuka bitegekanije ko bo batahuka ryari
uko biri kose iyo birukanye umuntu aho igihugu cyo birukana ku ngingo yacu bigenga barabuha umwanya wo kwitegura kugira ngo ashobore gukinjura
ayo matohoza muvuga ariko akorwa hagamije kugira iki n'imbabazi babamaze kubirukana
uruhande rw'igihugu cy'u Burundi twamaze kwakira ingingo yafashwe n'igihugu cya Afurika y'Epfo birasaba ngo tugire amatohoza ku ruhande rwacu natwe kugira ngo dushobore kumenya nimba by'ukuri cyaha abarundi bagirijwe nimba arico hanyuma kugira ngo ababigenzwa bafate ingingo izo ngingo zishobora gufatwa bivanye n'ibiba byavuye mu matohoza bigashobora gufatwa biraba aho byagirijwe cyangwa ugasanga bifashwe ku zindi mvo bivanye n'ikiba cyavuye mu matohoza
icyo kibazo n'ubwa mbere mu kimenye ni ikibazo gisa nk'icyatangaje abatari bake ariko ku ruhande rw'u Burundi n'ubwa mbere byaba bishitse
yego cyane ku byonzi byewe ingira ngo bingana n'imyaka nshise ushiko nta kibazo gihe cyo bigiye numva kibaye hagati y'ibihugu mugabo ico bono menyesha batwumviriza nuko mu gihe jo byarashitse by'ukuri hamwe n'abatohoza byoshika akagirwa tugasanga by'ukuri abakora mu serikizi mu Burundi barakoze ico cyaha agira menyesha abatwumviriza yuko uko biri kose sintama yurindu n'abantu nk'abandi aho baba ko mu serikizi aguma na bene igihugu nk'abandi bashobora gushika bagakosha n'abantu
kumenya ko bakorera ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo murumva ko mubizi ariko ivyahe bisata bakoramo Afrika y'Epfo ntigeze babwira nubwo mwavuze ko batababariye bangahe bazobarungikira ntigeze navuga ati bakora mu gisata cyo gutwara abantu kuri aeroport bakora mu gisata cyo gutanga amaviza bakora mu gisata cyane
oya nta bisata turamenya bakoramo ariko tuma tugira amatohoza ko biri kose amakuru akwiye
Madame Sonia niyubahwe muvugire ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu twashimire kuri kano kanya muhayijo rya Amerika.
Arakoze Sonia niyubahwe umuvugizi wa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Burundi yari kuri mikoro ya mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Andi makuru dukesha ikinyamakuru Sunday Independent cyo muri Afurika y'Epfo avuga ko abadiplomate barenga 200 b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bashobora kwirukanwa kubera icyo kibazo mu bindi bihugu bya Afurika bivugwamo harimo u Rwanda, Guinea, Malawi na Lesotho. Mu Burundi umwaka urashize Perezida Evariste Ndayishimiye abaye umukuru w'igihugu ishyaka rya CNDD-FDD rirashima ibyo leta ye imaze kugeraho ariko batavuga rumwe nayo nk'ishyaka CNL bavuga ko bakumirwa ibindi kuri inkuru tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda
umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD uhamanota menshi Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu awukomokamwo mu kiringo cy'umwaka umwe amaze ari kuri iyo ntebe ibiro bijejwe kumenyesha makuru muri CNDD-FDD vyabwiye ijwi rya Amerika ko umukuru w'igihugu yashitse afata ingingo zikomeye zo guteza imbere igihugu aha byashimangiye cyane cyane ku kugwanya igiturire n'abanyonora amatungo ya leta aho hagarujwe amafaranga arenga imiliyari 40 y'amarundi yanyururizwa mu matagisi n'amakori mu makomine abahora bayatoza nabo bakabogozwa mu gihugu cyose iyindi ngingo ishimagizwa niyo kurekura abanyororo barenga 5,000 harimo abamenyesha makuru 4 b'ikinyamakuru iwacu kugurura no gukura ibihano ku maradiyo 3 yari yugawe harimo Bonesha FM ikorera i Bujumbura na BBC y'Abongereza guhakaryo impunzi zirenga 50,000 guhunguka bavuye mu Rwanda muri Tanzania no muri Congo ibiro bijeje kumenyesha amakuru mu mugambwe CNDD-FDD byemeza ko umukuru w'igihugu ari mu nzira nziza yo kubugora Burundi ku civugo ca leta mvyeyi leta nkozi nabo biruko umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi watahukanye kibanza ca kabiri mu matora yashikanye president Ndayishimiye ku butegetsi wowe siko ubibona mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru Agaton Gwasa atwari uwo mugambwe utari muri leta ariko uri mu nama nshingamateka avuga ko leta yashize imbere gukumira abandi muri uyu mwaka wose uheze
kiretse ko umuntu yonegura njye ntavyo mbona noshima mu byo kuri ni washaka no ku ruhande rwa politike tugiye kuraba iburabuzwa bya politike turacabandanya turibona hirya no hino mugabo ni umwaka urangiye ni washaka tugiye kuraba uko abarundi babayeho ku gihugu cifashe nta ntambwe novuga ngo yaratewe haba mu by'imibano abantu urabona yuko ari ikumira umenga abafata ko ari abarundi nawe umugambwe wiwe gusa uravye abahamabanga yo kurongora ikicanye kiriya nimba kumbure mu byo yumvira yibaza ati nibo kumbure bo twara neza gusumba abandi ubuzima bw'abarundi bukisununura gusumba mbono menga ahubwo cabaye gihushane
yamara umugambwe IPD zigamibanga ishami gyegamye ubutegetsi nuhuza na SNL Abdul Karim Aburongoje nawe mu kiganiro yatanze arashima ko Burundi bwaronse ingabire Ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu Abdul Karim arafise ico yisabira iyo ngabire
turaze uko leta n'umukuru w'igihugu bari kubarakora umugambwe PDZ ngaturifuza yuko bobandanya bashira ingufu ku bisata bibiri igisata kijanye no kugwanya ibiturire n'abanyuruza amatungo y'igihugu kuko nkuko mwese mubizi umukuru w'igihugu yamana we nyina bivuga yuko yifuza yuko abarundi bose boronka icyo bafungura kandi bakaronka n'amafaranga batunga mu mufuko kwarabonye abantu bagiye bakugwa mu mabanga kubera ko inyifato yabibangamiye ubutunzi bw'igihugu twoshima rero yuko iyo ngendo ikwira hose ntibihagarare kuri barya twabonye gusa cyane twumvise icyakabiri turifuza yuko boshira ingufu mu ngendo yo gutwara neza abarongoye abandi bakumva yuko bahari ku neza ababitura bose
ku ruhande rw'amashirame yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amubwira ko umwaka wiwe wa mbere w'ubutegetsi waranzwe niho nyangwa rikabije yagateka kazi na muntu mu rwandiko rwayo rigiteka ikebura president Ndayishimiye ko yohagari kubwicanyi kuko ryaharuye abantu barenga 550 bangana n'ica kane cabaharugwa ko bishwe mu myaka 5 ya nyuma y'uwo yakoreye mu ngata Angel niko yagize atwara rigiteka kuri mikro y'ijwi ry'America
aho muri amajyatanu 54 250 batubitsika novuga byicwa bagata mu mazi mu mashamba mabarabara makanivo ibyo byose bigate mutima hagaze rigiteka twagira tuti rero hagarariye ubutungane hagarariye umutekano mu gihugu abakora mabi kwayiyamiriza mu majambo bahanwe navyo ndetse mbere byogarukana icyizere n'abahunze bagahunguka hama n'abasanzwe bafasha Burundi bakawufasha koko bimwe biboneka kuko bafatira kugene agateka kazi na muntu n'intwari bereye biri mu gihugu
ico bikoze ayo mashirahamwe arashima imvugo nziza y'umukuru w'igihugu akamusaba ko imvugo yojana ningiro Pierre Claveni inkuru Kigali kubwijwe rya America
Kenneth Kaunda wayoboye Zambia imyaka 27 ejo yitabye imana ku myaka 97 y'amavuko yayoboye Zambia nyuma yuko ihawe ubwigenge n'Ubwongereza mu mwaka 1964. Kaunda ari mu bategetsi bo muri Afurika baharaniye bikomeye ubwigenge bw'Abanyafurika. Yafashije cyane mu rugamba rwo kurwanya ubuyobozi bw'agashaka buhake apartheid muri Afurika y'Epfo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye mu kanya na Pierre Claver Nsengiyumva impuguke mu byerekeye politiki ari Bujumbura mu Burundi yamubwiye uko yakiriye iby'urupfu rwa Kaunda.
Kwa Kenneth Kaunda n'ukuri nagwakiriye n'umubabaro kuko n'umuntu yakoze ibikorwa bikomeye cyane ku rwego rwa Afurika. Si umuntu gusa ari Zambiyibuze ariko ni bantu benshi. Umuntu yitanze bimwe by'akarorero kugira ngo Afurika yose mbere igire izina risonewe igire ijambo. Ntibyari byoroshe kuko yagwana n'abantu bafite inkomezi nyinshi munsi urabona igihugu cya Afrika y'Epfo icyo gihe cyari gitwarwa n'abazungu, kandi abazungu bari bafise intwaro ishingiye cyane ku Gikenye irimo n'amacakubiri y'ubwoko, uvuga ko bitamworoheye cyane kuko murazi ko n'imbere yuko icyo gihugu cyitwa Zambia cyitwa Rhodesia yo mu buraruko, uvuga ko gifise mu gutwarwa byari bihuye cyane n'ibyariko biba muri kiriya gihugu cya Zimbabwe icyo gihe nacyo yari Rhodesia yo mu manuko, uvuga ko rero yagwanye intambara ikomeye kandi akanayitsinda kako karongora n'igihugu rero ciwe imyaka myinshi cyane.
Yari mu bantu bafise ibyiyumviro bita pan-africanism byo guhuza Afrika yose ikaba imwe igasenyera ku mugozi umwe guharanira inyungu zayo, icyo kintu ni kintu abantu bamwibukira ko
egome afatanije n'abantu imviro byari bifiswe kandi na mu president hari yitwa Kwame Nkrumah muri Ghana, hariho na Nyerere, hariho mbere n'abitwa Lamin Kabral, uvuga ko byo bintu byari bimuraje ishinga itangura cyari yuko Afrika iba imwe ikagira ntwari imwe ifatiye ku guteza imbere ubutunzi, hanyuma ikagira n'ibyiyumviro bimwe mu gutegura neza ibyerekeye intwaro. Uvuga rero yuko we icyo kibazo yari inzapfa kitarashikwa ko mugabo ariho intambwe nyinshi ziriko zirategwa, ariko abantu barakwiye kumenya ko mu by'ukuri niyo ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ruriko rurabivuga, abantu barakwiye kumenya ko hari aho byahereye, hanyuma uyo ari mu babitanguye mu baharaniye cyane ibya pan-africanism. Mbere twavuga ko no mu ngorane yagiye aragira mu nyuma byabifatiye kuri ibyo, nicyo gituma wewe ntiyigeze abiheba, ahubwo mbere uravye ingene ibihugu vya muri akarere ka Afrika y'Epfo vyarondeye independance mbere no kuri Tanzania bitera libre le pays de la ligne de front, ni ukuvuga ko yakoze uko ashoboye kugira ngo ibyo bihugu ntibirondere independance y'igihugu kimwe mugabo byose byumve ko bisangiye akarere, bisangiye gupfa no kuramuka, kandi ko bisangiye kazoza kuronderera hamwe inyungu yabyo byose.
Ni make mu kurangiza, naho mu mpera z'ubuzima bwiwe bwa politike habaye ibibazo vya politike hagashika n'igihe bamukura ko nubwene gihugu muri Zambia bamwita ko ava muri Malawi, naho habaye ivyo bibazo akavaho mu bibazo nk'ivyo ivyo ntibizotosekaza yagigiwe muri make cyane.
Ego me bose barabikurikiranye igihe byaba, n'ukuri abaye ibihe bigoye kumva ko haza umuntu nk'urya ayarongoye igihugu n'iteka ryinshi yahaye igihugu ciwe no mu karere kose mbere no mu isi. Ibi rero ni umuco mubi muri politiki ya Afrika, ariko ibyiza yakoze we Kawunda yaracuresheje iyo ngwano y'ibyiyumviro no kuvuga nabi, arababarira mbere n'abari ko baramugira ibyo. Rero n'umuntu yaranze rwose mu buzima bwiwe no kurengera indyane Johnson uvuga gikomeye n'ibyo aragira ikomeye yasize cyo kubabarira ukarengera ibyagushikiye kugira ngo aboneke inyungu rusange mu bintu byose.
Urakoze, turagushimiye.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri siporo n'imikino byifashe bite mu Rwanda, nibyo mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atugezaho.
Mu mpira maguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere iri hafi kugera ku ndunduro. Ejo kwa gatandatu hateganyijwe imikino y'umunsi wa gatandatu, ari nawo ubanziriza uwa nyuma ku makipe umunani arimo guhatanira igikombe. Ikipe ya Police FC izahura na Espoir FC kuri Stade Bugesera guhera saa sita. Rutsiro FC izahura na Rayon Sports kuri Stade Umuganda. Bugesera FC ikazakina na AS Kigali kuri Stade Bugesera guhera saa cyenda n'igice. Mu wundi mukino, ikipe ya APR FC izahura na Marine FC kuri Stade Huye Butare. Kugeza ubu, nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino muri amakipe umunani ari imbere, ku isonga hari AS Kigali amanota 13 n'ibitego 9 izigamye. Ya kabiri ni APR FC n'amanota 13 ikaba izigamye ibitego 8. Espoir FC izari ya gatatu n'amanota 7. Ku mwanya wa kane hari Rayon Sports ifite amanota 5. Police FC nayo ifite amanota 5 ikazari ya gatanu. Ku mwanya wa gatandatu hari Marine FC ifite amanota 4. Bugesera FC ni ya karindwi nayo ifite amanota 4. Ku mwanya wa munani hari Rutsiro FC ifite amanota 3. Ku birebana n'amakipe umunani arimo kurwana no kutazamanuka mu cyiciro cya kabiri, imikino y'umunsi wa gatandatu izakinwa ejo bundi ku cyumweru. Ikipe ya AS Muhanga izahura na Gasogi United kuri stade Muhanga, Sunrise ikazakina na Musanze FC kuri stade Golgota Inyagatare, kuri stade La Mitie Kumena, Gorida FC izahura na Mukura Victory Sport guhera saa 6, hakazahita hakurikiraho umukino wa Kiyovu Sport na Etincelles FC. Ku rutonde rw'aya makipe 8 adafite ikintu gifatika aranira uretse kwirinda kumanuka mu kiciro cya kabiri, Musanze FC niyo iri ku mwanya wa mbere n'amanota 12 mu mikino 5, Kiyovu Sport igakurikiraho n'amanota 10. Ya gatatu ni Gorida FC ifite amanota 7, Etincelles FC izari ya kane ikagira amanota 6. Ikipe ya Gasogi United na Sunrise ni za gatanu n'amanota 6. Ku mwanya wa 7 tukasanga Mukura Victory Sport ifite amanota 5. Ikipe ya 8 ano ya nyuma ni AS Muhanga itarabona inota na rimwe kugeza ubu. Mu mukino wo gusiganwa ku maguru ejo bundi ku cyumweru i Kigali hateganyijwe isiganwa ryitiriwe Amahoro, abakinnyi bazasiganwa mu byiciro bitandukanye birimo marato yuzuye, kimwe cya kabiri cya marato, ndetse no gusiganwa mu rwego rwo kwinezeza. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho amakuru yacu n'ibiganiro bihumurije. Ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira n'abagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Amajwi yashyizwe hamwe na Fatuma Karara Alimas. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Mundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye.